imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi. Mu Rwanda amurantunga mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 turabara mu kije cyuti turi kumwe kuri micro recommendange Fidel Yonga
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wo kurwanya kudahanwa kw'abakora ibyaha ku bamenyeshamakuru. No mwaka niko byagenze, uwo munsi mpuzamakungu wibutswe ku munsi wa kabiri w'indwi ku itariki zibiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe. Muri uyu mwaka uwo munsi mpuzamakungu washimikiye ku gukurikirana mu butungane abagandaguye abamenyeshamakuru hamwe n'abakoze ayandi mabi ayariyo yose kuri bo. Inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko uwo munsi ari umunsi mpuzamakungu wo guhagarika umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abamenyeshamakuru. Ingingo yerekeye uwo munsi yemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Iriyamiriza ihohoterwa ryose rikorerwa abamenyeshamakuru, ikaba isaba ibihugu byose bigize iyo nama gukingira ubuzima bw'abamenyeshamakuru no gutuma abahohotewe baronswa ubutungane. Iyo ngingo isaba kandi ibyo bihugu gushyiraho uburyo butuma abamenyeshamakuru barangura umwuga wabo bumva batekaniwe atabantu bo hanze bivanga mu kazi kabo. Uwo munsi wibutswe mu gihe umutekano w'abakora umwuga wo gutangaza amakuru ubandanya kugeramirwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Ikigo cy'ishami gishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe indero ubumenyi n'imico UNESCO gikurikirana ingingo zifatwa mu ntumbero yo guhana abakora ibyaha ku bamenyeshamakuru cyashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kimenyesha ko abamenyeshamakuru barenga 2,200 bagandaguwe mu bice bitandukanye byo ku isi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2020 bahowe kurangura umwuga wabo. Icyo kigo kimenyesha ko abagandaguye abamenyeshamakuru kenshi batahanywe. Uwo munsi mpuzamakungu uyu mwaka woba wahimbajwe gute mu makungu no mu karere k'ibiyaga binini. Hari akarusho woba waragize umuntu awugereranije n'iyindi myaka y'imbere yaho canke ibintu biguma biherera mu majambo gusa ku vyerekeye ugukingira abamenyeshamakuru, nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Melchior Ndera ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mu Burundi, Burundian Journalist Alliance BGA, mu mfunyapfunyo ari i Bujumbura. Arme Gilbert Bukeyeneza umenyeshamakuru yigenga ari Nairobi muri Kenya, na Alain Majeste Barenga umenyeshamakuru kuri Radio Culture akaba n'umwigisha w'ivyigwa vyo kumenyesha makuru ari Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa.
Sije ndabaramutse cyane.
Ego nashaka mpere kuri Melchior, uwo munsi wahimbajwe gute muri rusangi mu makungu no mu karere turimwo, karere k'ibiyaga binini na cane cane mu Burundi aho uherereye? Melchior uranyumva? Melchior nta nyumva ntari ku murongo. Gilbert uri ku murongo? Alo
muranyumva?
Ego ni Melchior?
Ni Gilbert.
Melchior ntitumufise ku murongo muri uyu mwanya. Aho uherereye muri Kenya uwo munsi wahimbajwe gute?
Muramba barira kubera naho ndi muri Kenya nkurikirana cyane iby'i Burundi. Si ndakurikirana amakuru yo ngaha muri Kenya mugabo nkurikirana cyane iby'i Burundi gusumba. Ni batankurikirana cyane iby'i Burundi gusumba yo muri Kenya. mugabo icyo nabashwe kubona muri Kenya n'ahandi ni igihugu gifise novuga muri kano karere ni igihugu ki novuga kiri imbere ugereranije n'ibindi bihugu mu bintu byo kumenyesha amakuru par contre nashaka kumenya abari mu Burundi uko kiba byaragenze kubera nk'amakime nabonye no kumbuga ngo rukana bumenyi sinzi ko hari abo tubiri ko byari bimeze mu Burundi.
Ale majeste mu Burundi Jibera aravuze ko yashaka kumenya kugende woba warahimbajwe mu Burundi. Uranyumva Ale majeste?
Ndabumva gose Fidel.
Uwo munsi mukuru wa wahimbajwe gute mu Burundi?
Mu Burundi washitse abonesha makuru bwa mbere ho akarubugiro afite kuko je ndatabye kumva ko ari gishira mu gitango BGA ibyo nibaza ko atamenesha makuru mwarize. Hamarishika batatse uruvugiro rishika abenshi amakuru benshi bari mu bwoba bwo gukora akazi kabo bituma badakurari hamwe kugira bibuke ikibazo kibahuza aho bibabuza gukora. N'umunsi mukuru wageze abenshi amakuru b'Abarundi n'ukuri nubwo bagerageza gukora ndavuga bakiri mu Burundi badashika kuronka inkuru nyazo bimwe bita l'accessoire bafite ubwoba muri bwo bafite ingorane ya kazoza k'umwuga bariko babona ko akabuza umwuga wo kumesha amakuru buke buke atatira mbere yuko yaboneka. N'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa nubwo abamesha amakuru bose bavuze ati n'umunsi mukuru wari kutuma tuja hamwe ariko n'umunsi mukuru n'ukuri wageze iterambere ryo kumenyesha amakuru ubwiganzure bwo kumenyesha amakuru mu Burundi atakubwifashe nubwo hakozwe utuntu duke duke n'ukwinda kugira ko n'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa na buke buke nta kugwegwa y'amashyirahamwe y'abamesha amakuru kuko nta shyirahamwe navuga ngo rihuza abamesha amakuru inyuma yaho IBG isambukiye yaba association burundais de radio diffusion ishyirahamwe rihuza n'amanyaradiyo iryo ryo n'iry'abantu bafite amaradiyo uruko ari ry'abakoresha afite abamesha amakuru n'ukuri ubwo abakije umwe cyangwa undi twicaranye tugahuga akavuga ati umunsi wari munsi mukuru wo twari kwicara hamwe mugabo ntibigikunze kuko tudafise uruvugiro dufise ubwoba dukora duharanira kubaho n'ukuri nta kintu cyanini cyagwahimbajwe uretse abantu babiri bavugana ati umwuga wacu ugeze hari hakwiye ko tugarukire.
Reka tubaze Mekion Ndera ayoboye iryo shyirahamwe BJA uwo munsi mukuru uba wahimbajwe gute muri rusangi arema jeste barenga aravuga kutahimbajwe mu Burundi mwo gira icyo mubivuga ko
ego murakoze kuntumira muri kino kiganiro urisanze ego nkuko umugenzi wanjye arema jeste yabivuze muri rusangi uwo munsi muri ntitukuvuga ngo warahimbajwe je ubwanjye hari amaradiyo amwe makeyi cyane yashoboye kusaba uvuga uko ndabibona ugene amesha amakuru bamuriwe mugabo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi amesha amakuru ashobora kuri ibintu byonyine muri rusange navuga nti uwo munsi mu Burundi ntiwahimbajwe imvo ntabwo dushobora kumenya bunyine kumbure ngira biva kuri ibihe turimo mu menyesha amakuru nyine cyangwa ugasanga amashami y'amesha amakuru kubwo nta giha gaciro akarindira mpamvu mbona kenshi aho dukunda ko nkwiye gusubira ibyiyumviro uvuga nti tukaganira n'abandi bashikiriza uko tubona ibintu ku munsi mukuru wahariwe iradiyo n'umusanga uzi ko himbazwa mu ntango z'ukwezi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri wino uvuga nti uyu munsi n'ukuri ntabwo wahimbajwe mu Burundi.
Muri rusangi kubona ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashizeho iyo tariki ya kabiri ukwezi kw'11 kugira uwo munsi wibukwe ugukingira abamenyesha amakuru byo babivuze iki bivuze iki kubamenyesha amakuru kubwanyu?
Kubwacu tubona uko dushaka mpuzamakungu ONU ryaje imbere hagize nuko ryaje abonye yuko by'ukuri hariho igihe abamenyesha amakuru bakubagurwa bakicwa bagafungwa ko mwabivuze mu ntangamarara ishamu za kuri ONU rero ntigihenze mu gushaka uwo munsi kumbure izora ko byanze biyumvira acirika tu yanirize amabi akorerwa amenyesha amakuru byoraba bigashyiraho kumbure icyo no kwita mekanizmi do sivi kugira ngo umunsi wahimbazwa ukamenyekana busumba kugira bikunda amenyesha amakuru wo wereke iba witabiye uwo munsi wo kwiyamiriza amabi adukorerwa kandi tudahendanye haba mu karere haba mu Burundi haba ku isi yose nabo boko amesha makuru dakoreko babatandukanye ukwitwa birimo
yego nza kuri Armel Gilbert bukeye neza ivyerekeye u ivyerekeye mwuga ubwo tangaza makuru byavyifashe gute ku isi no mu karere ko mu karere k'ibyaga binini mu karere ko muri Afrika mu buseruko muri rusange kubgwawe
ugiye kuraba ku isi bafilo bwa ku isi kubera ugiye kuraba raporo zikunda gusohoka kenshi zirerekana yuko umwuga wo kumenyesha makuru muri rusange ugenda nubwo gute ibihubangamiye bigenda byiyongera muri rusange hanyuma mu karere nahone niha sikari nyuma ugiye kuraba ibihugu uko ibihugu bya muri kano karere cyo haba muri South African Community nyibaza ko nahone nuko nyene ibibangamiye umwuga ni byinshi cyane tugarutse ku Burundi aho urumva Uburundi buri mu gihe gikomeye cyane ku bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru murazi turi mu gihe abanyamakuru barenga ijana bahunze igihugu bataye igihugu cyabo badashobora gukorera umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi turi mu gihe aho amaradiyo televiziyo byataye igihugu bikorera hanze y'u Burundi ibibazo ni byinshi cyane tufate mvuze ku Burundi gusa mu 2016 umunyamakuru yarazimanganye byambigira Imana gushika n'ubu nta nakime turamenya ntituzi byamushikiye mu minsi yahera mu kwezi nibaza mu kwezi guheze mugenzi wacu akorera Bonesha FM Emery Charles niyo nkuru yarakubaguwe ari kuri tele ibibazo ni byinshi cyane mu Burundi mugabo sinogenda ntavuze kameme sinogenda ntavuze abanyamakuru b'iwacu b'ikinyamakuru iwacu bafunguwe mu mpera z'umwaka 2020 nubwo bari bafunzwe bazira ubusa bazira ko bagiye gukora umwuga wabo bagiye gukora akazi bategeza gukora nkongera nkavuga n'ijambo umukuru w'igihugu yavuze mu ntango nibaza z'umwaka aho yavuga ati mu gifaransa yavuga ngo jamais sans les médias agomba kuvuga ati
toka ku ijambo jiri ego
ni kadahara mugabo mu nyuma naone twarumbise umukuru w'igosora kuvuga irindi jambo ridahumuriza aho ya komandi aho ya aho novuga gute yavuze amajambo akaze cyane ku banyamakuru bagenzi bacu babiri Intrasi ndi kumana korere ke radio y'aba France RFI
reka tu yego
na fondateri w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe mu kwezi k'umunani ubwo heruka
reka tuze ku mirongo ya telefone yego tuze ku mirongo ya telefone Eli ari ku murongo wa telefone Eli uratwumva Eli ntatwumva nibaza ku murongo wiwe utameze neza Ale majeste barenga kuvyereke ico kibazo nyene vyereke umwuga wo gutangaza makuru ubona vyifashe gute ku isi muri iki gihe no mu karere akaba ako kiriyaga binini canke muri Afrika mu buseruko cane cane
je ndiko daraba akare mu karere ka Afrika kandi turimo uburenganzira bwo kwesha makuru mu Burundi gusa tagate cyari muri mu gihugu cy'u Rwanda nawe nyene nuko nyene abakuba menshi makuru abuzwa gukora abatsi ibikoresho byabo aho bideha mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko Magufuli wahozera mukuru w'igihugu Magufuli asubiriwe n'uwahora abantu bari bazatangiye kugira umwizere ko muri ibintu bigiye kugenda neza nabyo nyine nuko bimeze abamenyesha makuru bacahohoterwa mu Burundi sinari kuvuga ngo n'abamenyesha makuru bahari barahari gusa icyuka cyo gukora si cyiza bwaramenyesha makuru bagerageza biragoye cyane mu Burundi cyo kimwe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko nta terambere ryo kumenyesha makuru riboneka nta bwigenge nta bwisanzure kandi bitari no mu nshingano y'amaleta yacu ibyo nta ho bideha ubwenge bwo kumesha makuru kuko niyo ntumbero ya demokrasi n'umunsi kumesha makuru ga Burundi umuntu akore ibintu kundi gukwiheba ni gukwiheba mugabo turagerageza ibibazo ni byinshi cyane gye ndi Burundi na mbona ko ara umenshe makuru bagerageza nubwo hari umuntu telefone ati gye ngomba kumba ino ngudu ati wewe iyo nguru ntuyikore ari nguru nyinshi hariho ibintu byinshi amaformaje urayisike yazimanganye ijambo ry'uruganda kumesha makuru editorial mumaradio twaravuga amaradio uretse nk'ikinyamakuru iwacu giheza rimwe rimwe kibyandika kikavuga aho gihagaze ku bibazo biri mu Burundi mugabo amaradio ngaha hari aho anakora gasha y'ama investigation umuntu yagenda akavugira akagenda agagira amatoza yimbitse nambara abantu bako bararenganywa nambara abantu bakuye mu twabo ubu abanyamakuru urabikora ko ukorongo yakakubwira ati wihenda ubikore kazi kawe wage wifasha urumva nawe menshi amakuru maze kubura umurongo w'ikinyamakuru
reka tuze ku mirongo ya telefone eri yagarutse ku murongo eri uratwumva eri uhamagaye urihe
ahantu bitwa mu Kirundo
ufise ikibazo ufise icyumviro ushikiriza
aya ni intererano
yego
icyo navuga ni uko nisanze bimeze neza cyane
mwahejeje
bimeze neza cyane mu bisanzwe nge nkaho mperere ntagorane ko ni ruguru nyine ibyo nabyo bavuga nta muntu abibona nyine kurusera nyine
uri mu Burundi uri mu Burundi
yego
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
yego
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abamenyesha makuru wahimbajwe ku isi ku itariki 2 z'ukwezi kw'11 hari ku munsi wa kabiri w'indwi. Ngaruke kuri Melchior Ndera ku vyerekeye kubera iki kenshi amareta abona abamenyesha makuru nk'abansi arababivuga ariko babibona cyane cyane mu bihugu bitaragendera kuri demokrasi nyakuri.
Murakoze nkoso ya kinyi twa ni chayenzi Melchior ndwe ni chayenzi Ndera
mwitwa Melchior ni chayenzi Melchior
iko
murambabarira
hanyuma rero nangorane iko no kenda gato inagarutse mundi yakibanze nce ku masonga kwije bagendanyeje gushikiriza amuzi kuba tekabaza gato yimukimu bona umugo komesha makuru ifashe gute mu bisanzwe no vuga nti ntaje umuntu ari arongosha yamwe iri kwitina na kumuntu musi bazaza nisha makuru ko vuga ko cyitwaje nkano mu karere ndakurikirana iba mu Rwanda nk'uko iba mu Burundi ni usanzwe kuvuga ati Burundi buri imbere ubije n'umugwa kuri no kwisanzura mu gukomesha makuru imbere y'u Rwanda imbere wanagomba ya kiri imbere y'u Burundi munageze kwa maraporo kandi ko ndara mu kandi ko ndara ba ejo ariko ndasima ndaba mu Rwanda sanaho kikishira mu muza makungu Human Rights Watch yabisohoye kuva muri ntwara ni 2020 rusha mu muri ntwara ni 2021 aho abamenyesha makuru bashika 10 mu Rwanda bamwe bahunze abandi barugirengero abandi baricwa niko ayivuga niyo iyo mico cinema kuri niyo raporo ya Human Rights Watch tuke tugereza tukarabira no mu Burundi iko mu Burundi naho ni hari aho tutemeranye n'abagenzanje hamwe bari kwavuga ngo mu Burundi umukobesha makuru umuntu kwiyahura nibyo ari magistrate yavuze nk'amaforoma yagiye reforma journalistique novuga nti uko amesha makuru bisanzura ubwa mbere ubu hari icaga abantu fiction bacemera mugaka ku bijyanye twabiye mu karere ifate kibiyaga binini cyane muri EAC utagusanga mu gukomesha amakuru mu bindi nukogwa hariho agahimwe gusimbiza ibihugu nibyo kuko wabivuze turazi wanagomba kesi zabaye hariho n'ibindi bashaka batavuze mu bintu vuga nk'imu byakora amesha makuru tariki 2024 z'ukwezi k'umunani mu 2021 2024 z'ukwezi k'umunani harabaye ifatwa ry'amesha makuru ba radio televiziyo isanganiro radio televiziyo ubuntu hamwe na mbira gakura bari yagiye kutoza kujanye n'ibigwa za Prarudi muri zone ntahangwa hari ya mukinama kuri Mega FSD bitakidongugwe barafashwa ruganwa amasaha ashika kuri abiri kugira basohoke niyo Mega bari hanze kuba hanze ku gipolisi bari kwatoza gene tonzaga dance mu manyanga aho usanga badutanga badashye mutuga sanga imbuga zimazibura kandi iyo bakana mucho kuba izo ke nk'izaboneka wari gusanga imigenzo neza ego ni doko ya babikuze itaki nyuma y'ukwezi kumwe ubita kinongi na zina doko tukenda niho umesha makuru radio bonesha iseme emelishani niyo nkuna we yacha akuba kugwarika sohoza ugiye no bwicanye giye umugore w'umuhazanga bo bari bwabereye muri komine ntangwa nyine muri hariya muri zone kamenge kubara muri kati mirongo itatu na cumi na kane nibyo bintu bishwovuga amakuru mbiri na mirongo irindwi na rimwe tukuvuga ati twamenye tukuvuga ati ni kuba ku bajyamenyeshamakuru ushangirwa n'abajyamenyeshamakuru muri rusange ubwo gihe mu Rwanda bafata yuko bamaze kuvugwa wenda gacumi dufite akadisho muri Kenya naho nisi yororo ikatugarukire iwacu urazi rero muri rusange tukuvuga ati Uburundi turi imbere gusumba ibyo bihugu
yego naho kuri icyo kibazo narimbarije kwereka hari babona ko kenshi amareta abona abamenyesha makuru nk'abanzi cyane cyane mu bihugu bitagendera kuri demokarasi nyakuri mu bivuga kwi
birumvikana cyane ikibazo byumvikana no kubera iki misanzwe amareta n'uvuga nka cyatsinda cyane mu bintu bya demokarasi uko akora amakosha menshi arero bumwanya cy'akazi na muntu uraje ibihugu ku mugabane wa Afurika muri rusange hasanga hari abategetsi batwaza igikenye bamwe bamwe nibyo si bose bategetsi bamwe bose batwaza igikenye aho byo kari ntako gwako ugasanga hari abategetsi bamwe bamwe n'itunga rya leta ndabivuze nk'uko n'abandi n'umukuru uherereje bavuga ati hari abantu baguma bategetsi bataguma banyuza itunga umutungo w'igihugu ni ukuvuga rero ikitumesha amakuru bakagamesha aho bagatukura amasohoza kubyo biturire bakora amasohoza uhogonya akazi na muntu abantu banyurujwe abantu bafashwe bidaciye mu mategeko abo bategetsi baba bari ku bwo butegetsi bavuga bati ibyo bari kuvuga ibindi bagashaka gutanika ijambo abamenyeshamakuru kugira bavuge gusa ibyiza kandi atacyo bahamagaye no kuvuga ibibi kugira ngo abayikora bihagarare cyangwa bahanwe icyo gihe rero mu gihe amenyeshamakuru atazumvikanye ku nabo n'ayo mareta ntihajya ayo maresha afata abamenyeshamakuru nk'abansi umwansi kubera iki wavuze yuko yanyuruje imfashanyo ariko yari gufasha bene gihugu bagira uku n'uku n'uku ni abansi kubera iki bavuze yuko uyu munyagihugu wana hariya yatotejwe n'inzego za leta yatotejwe n'umutegetsi kanaka sinogara ku ibyo haba mu Burundi haba hehe ibyo bintu tubisangaho niho rero haca hava yuko umwasi umenyeshamakuru abonwa nk'umwasi wa leta ariko rero mu Burundi tukavuga ati twari twarufite icyizere aho umukuru w'igihugu avugiye rya jambo bamugenzanje anebutiye neza rihariya muri Kenya yavuga ati jamais sans les médias ntakandi bishoboka hatagendwa imenyeshamakuru ibinyamakuru muri antunga twari twagize icyizere ariko turiko turaraba aho bigeze nibyo naho atamenyeshamakuru benshi ariko akugwa mu Burundi tukavuga tuti turacyayimira ibikorwa bigaragara cyane ntawe reka gushima nibyo wagi radiyo bonesha FM areka gushima bajya abamenyeshamakuru bakinyamakuru bacu bari ku mpera za bihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe
uduge ku ijambo
bagomba ishyirahamwe ryacu niyo rya mbere
heraheze
rya mbere ryavugiye ku mugaragaro niryo rya mbere ryatawe gusaba ku mugaragaro yuko umukuru w'igihugu wagira ati ngo nguko bafashwe bari kurakora akazi kabo atakindi bari kurakora bari bafatanye inkori bari bafatanye grenade rero ni twe twamaze gufata ku abitari kiti neza ko 18 mu 2020 naka makosa ko gwani kumbi sigaterwe mani shimwe ko bari kuwe
murakoze tuze kuri Gilbert kubera iki ibyaha bikozwe ku bamenyesha makuru kenshi bidakurikiranwa nkuko bitangwa nico kigo cishira hamwe UNESCO gikurikirana ivyerekeye ugukingira abamenyesha makuru
ikibazo cyanyu kino tukokera goye mugabo nibaza ko kandi inyishu iri mu kibazo nyene ubwiye kubira abakazi abanyamakuru bakora nakazi no vuga gute bakorera abanyagihugu niko no bivuga bakorera abanyagihugu akazi kabo ni gutanga inkuru parfois rimwe rimwe inkuru novuga zitaryohera bose mugabo abanyagihugu baba bakeneye kumenya kenshi rero kenshi usanga abo bibabaza ari babantu nyine usanga bafise ibyo bahisha bashaka guhisha abanyagihugu kenshi na kenshi ugasanga nabari ku butegetsi canke abantu bafise nabo bataba bari ku butegetsi bafise inguvu ari inguvu z'ubutunzi bijyanye n'ibyo bakora bidatomoye neza ibintu bitandukanye ugasanga rero uko kuntu ako kazi abanyamakuru bakora ugasanga hari ntibinezera bose mugabo abanyagihugu bo bato ugasanga barashima ako kazi abanyamakuru bakora mugabo bakahava bakanabizira ugasanga rero abantu bakora ibyo byaha kubamenyesha ku banyamakuru ni abantu bafite inguvu nyinshi cyane naho ataba ari umuntu uri muri leta ugasanga arafite inguvu ugasanga ukuboko kwe kurashika muri leta ugasanga rero biragoye kubahana biragoye gukurikirana abo bantu baba bari inyuma y'ibyaha bikorerwa abanyamakuru mugabo rero ngarutse gatoya ku byo mugenzanzi yaravuze Melkio dukosoye gatoya nibaza ko two Burundi turashobora kuvuga iby'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere birashoboka mugabo nibaza ko ahakuru tworaba Burundi ukuntu bwagiye bura ukuntu bwagiye burevura mu mwanya ugiye kuraba usanga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi barasubiye inyuma cyane kuva aho Burundi bwinjiye mu ngorane za politiki mu 2015 ibiharuro birabyerekana aha mbere ko ndara ibiharuro bukebuke nko muri raporo ya Reporters sans frontières ya 2019 Burundi bwari mu kibanza kijyana na 59 uravye mu 2014 umwaka umwe gusa ngo Burundi bwinjire mu ngorane za politiki bwari mu kibanza kijyana na 42 si kibanza cyiza mugabo ugiye kuraba harabaye gusubira inyuma kudasanzwe
yego kuri ico kibazo nyene alain majeste kubera iki ibyaha bikozwe kubamenyesha amakuru kenshi bidakurikiranwa wabivuga kwi alain majeste
imbere abantu bakamenyesha amakuru nk'abasi hanyuma no mu Burundi nuko bikimeze nikimenyamenya nuko kubera ubwenge bwo kumenya amakuru bwo kumenyesha amakuru ugenda burasubira inyuma nk'ibirenge sasa se cyashwara muri hariyo nabanye politiki no munsi basigaye bashingiye ibesha bakuru kugira abashire mu ijwi ryabo na cyane cyane abanye politiki bari ku butegetsi n'abegereye ubutegetsi kugira bazibye iterambere ryo mesha makuru mu Burundi sasa se cyashwara muri murago birahari no munsi hari ibinyesha makuru by'ibigambwe bihari hari ibinyesha makuru by'ibigereye ubugambwe bihari hari muri cyo cyamere cyoro asanzwe akorera ira yagiye ubutegetsi rumba cyose gisi sagatechikara muri mugasi ko byategeza kugenda kubwiga umunyesha makuru akura abanyagihugu bose uno munsi rero nagira ndukire ngaho Merkio yavuze ati ubwigenge bwo kumesha makuru mu Burundi ngo buriho n'umuntu yitwa Eric ari mu Kirundo aho bivuga no gusigira ku buhoma mu gihugu umunyesha makuru atajya aho yipfuza atajya gutoza inkuru aho yipfuza mu gihugu ukigurwa telefone umuntu cyangwa ubaza umuntu amakuru kugira uwazi ibintu byabaye akakubaza ngo urinde akakubwira ati wewe kuri kanaka wewe ushobora kuvuga ntushobora kuvuga ku nyemesha makuru cyangwa mu gihugu aho ari abantu bamwe ariko ubutegetsi bagifata amesha makuru bamwe nk'abasi ati wewe kukorera ngaha wowe umwasi neke nkeneye ukorera ngaha n'aha icyo ni kibazo ni ibintu byaba bidushikira iminsi yose ngaha urumva ngaha wiheka no kuwundi muntu kumva ko umenyesha makuru sikarate kumenyesha makuru tuvuge nk'akabira dukora muri iwacu ati wowe ushobora kuvugira ngaha wukorera tuvuga abakoroni ibyo byama byabuzwe mu maradiyo amwamwe niko ndakubwira biratuma nabo umenyesha makuru bagira ubwoba mu gukora umwuga ndaguha akarorero bagenzi bacu batatu bane bo mu kinyamakuru iwacu bari bafunzwe zishogera gukora mu kinyamakuru iwacu ndakubwiye ko abimenyesha makuru bafunzwe umwaka urenga batigeze bavuga inkuru ku bijyanye n'abo menyesha makuru bacu bafunzwe kandi bwa rurenge ziragaba bavuga ati ndabivuge bankure cyangwa bamfunge cyari kibujijwe umuntu wacu barengo hari umesha makuru ugiye gukubesha makungu abantu bakuriya kucuba kiretse wegereye utegetse cyaho buzi ibintu babategetse bakora uno munsi kintu gikorwa mu kubesha makuru no munsi sino mu gifaransa no bwa c'est pas le journalisme c'est la communication nubwo hari umesha ndabivuga neza umesha makuru bagerageza bakagerageza kote va bakarengera ibyo by'ubwoba bakarengera gutega ubwoba bagakuru mu gukora tegerezwa mugabo nabo nyene nabo nyene ntibazi ngo baroruhewe cyane nico gituma tiko ndakubwira ibyo rero bituruka kubera ko abategetsi bataramenya guca cyo demokrasi demokrasi niba menye demokrasi cyari cyo badomeya kumesha makuru ahubwo ari umwe guaterera mu iterambere kuko nta terambere shoboka mu gihe atabwije ngo kumesha makuru
reka Mekiola
biri mu nzira y'amajyambere ego yo kugacimo z'amazambi n'uburundi burimo mu karere uko nyene mbwa mu Burundi n'ukuri uvuga ngo hari iterambere gikomesha makuru n'ukuri niho kwisigira ku buhoma niho kwisigira ku buhoma
reka bishure
kugomesha makuru amaze guhobwa amaze
reka bishure reka bishure mekyo ni cyanze mu mwishura ku byavuze ane majeste allo mekyo Mekiyo ntari ku murongo reka ni yasubira kugaruka uhinga bw'ibyuma aragerageza bamugaruka ne ku murongo turaheza tumubaze uruhara rw'abamenyesha makuru ku bariko baratwumviriza boba batazi neza uruhara rwabo nakamaro bafise nuruhe ajirbe
uruhara je nibaza yuko uruhara rwa uruhara rw'abanyamakuru muri umwanya hari kwari ikiganiro hari kwari abiyindi conference ku ijyanye na n'umwuga wo kumenya ijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru mu bintu byo kugira amatohoza conference sur le journalisme d'investigation hari umuntu yavuze ati iyo mu bihe bigoye by'abamenyesha amakuru akazi k'abamenyesha amakuru ni ugukora umwuga wo kumenyesha amakuru cyane nta rundi ruhara nta yindi nta kandi kazi nta wundi muhamagaro w'abanyamakuru atari ugukora umwuga wabo neza naho byaba bigoye naho byaba bikomeye niwo muhamagaro niyo nyinshi naho waba uri kuratotezwa naho twaba badufata nk'abansi inyishu yonyine ni ugukora umwuga wo kumenyesha amakuru kandi tukawukora neza tukagwana kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ubandanye ukogwa kandi ukogwa neza uko bisabwa kugira abanyagihugu bandanye bamenya ibiri ku biraba inkuru itangwa neza nkuko Ale Majesi yarabivuze atari ukugira communication atari ukurenza urugero inkuru igatangwa ukwiri uko ziba zimeze kose nibaza ko rero nishimereye abanyamakuru nibwo ruhara rw'umunyamakuru akwiye kugira biguma
cyane cyoroha Ale Majeste kuri icyo kibazo uruhara ubona ari uruhe rw'abamenyesha makuru muri rusangi uruhara bafise mu bihugu bakoreramo no kubijyanye no gutangaza amakuru
uruhara ni ntangere uruhara ni ntambiye bwa mbere ho uruhara rwabo ni karahara mu Rwanda nibacura mu iterambere ry'igihugu bwa mbere ho ni bitatu no cira gatatu bwa mbere ho ni kweformeno no kumenyesha iriko biraba mu gihugu forme nukwigisha iby'abanyagihugu n'abenegihugu batari bazi mu gihugu bakabimenya bikiye kubesha makuru bakaronka n'umuco ukwiye ko bintu batari bazi mu gihe hantu bakamenya n'amakuru mashasha batari bazi hama edike harimo n'ukwigisha kuko nambari ibintu by'amagara y'abantu nambari ibya politike nambari iby'amategeko turi hari kugira abantu badafise uruhare rwo kubimenya babimenye ibyijya nino batamenye baronka inkuru inoze namba ari muri politiki namba ari mu burimi abo bantu bose ni ibintu bitatu bifatanye ni ukwita mu gifaransa forme edike kumenyesha kuroganza abantu bakabimenya no kubigisha ku byo batazi urumva ko ubwo ruhara ari ntangere nta politiki n'imwe yotera imbere namba ari muri butunzi namba ari mu masoko ntangaguvu namba ari mu kubaka ingomero kamenyesha makuru batarimo kuko nibo babisasagiza bakabishikana hama hari hagahaze nibo barondera ba bantu bakavuga ati bimeze gute kuko ikintu mwebwe abantu ntibagitahura ukuri n'ukuntu ariko atabyumva ukarondera undi muntu atabyumva bakabashyira hamwe bagahurira hamwe bagatanga umucyo gutyo umuntu no kwita umukonsomateur d'information akamenya ukuri nyako ukuri umenya ukuri nyako rero mu gihe ugo ruhare rutabayeho ni ukuba abanyagihugu ababa muri ico gihugu nibaronka amakuru nyayo rero buze amakuru nyayo nishobora gutera imbere n'igihugu ntigitera imbere kuko namba ari ikintu umugambi mwiza ugomba kubaho ukawusigura ukutariko canke abari bagiye kuwutanga bakagira ibihushane na menshi amakuru bacaza ati nyamara nuku 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 kuko turi ijwi ry'abatwumviriza turi ijwi ry'abatwumviriza mu gihe rero abatwumviriza n'abadusoma bataronse ibintu nyakuri demokrasi yumva yotera imbere gute
reka tubandanye
ategure abanyagihugu byoshika ko gute ni ukuvuga ko uruhara rwacu ni ntambere n'iterambere ry'igihugu cyacu cyose kandi ntitwategezwa guhabwa agaciro kuko mu gihe bitagenze gutyo urumva intwaro ibyo cya bigenda gute
tubandanye
abantu basabwa sizano bagiza kuri kirya demokrasi
tubandanye
kera twabona igihe intwaro za Gerard mugoro munsi muri demokrasi iradakwaka ko byateza kumera
reka tubandanye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abamenyesha makuru wahariwe kugwanya ukudahanwa kw'abakora ibyaha ku bamenyesha makuru wamuhimbazwa imyaka yose ku itariki zibiri z'ukwezi kw'11 kaba wahimbajwe ku munsi wa kabiri w'indwi turi kumwe n'abatumire Melchior Nicenzi ayiboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru mu Burundi, Burundian Journalist Alliance, BJA, mumfunyapfunya ari Bujumbura, Armel Gilbert ukeye neza umumenyesha makuru yigenga ari Nairobi muri Kenya, na Ne Majeste Barenga umumenyesha makuru kuri Radio Culture, akaba n'umwigisha w'ivyigwa vyo kumenyesha makuru ari Bujumbura. Nashaka ngaruke kuri Melchior Ruranyuva.
Ndakumva neza.
Yego, nashaka wishure kuri Ne Majeste Barenga mu byo wavuze ko ubwisanzure bwo kumenyesha makuru maze kugira intambwe mu Burundi siko Ane Majeste yabibonye we yabonye ko ataburiho mwo mwishura gute
igombo nta Ane Majeste arenga cyangwa nani nta kintangaza kirimo tukangugenzi mugampine gatigise cyo kuvuga mu gifaransa cyane gatigise kuko ikanyine nko cyo ibintu bimwe fide ntikubakire ku kinyoma nata cyo gukorera utangira rero cyo mu kirere cyane atanze akaruro ko mu Rwanda nderekana nirakora sosiye na yasona Human Rights Watch nderekana amahisha makuru bamaze kugirengera abandi bagapfa abandi bagahunga kuva mu cyo gihe cyo nyine mu mwaka umwe mu Burundi yakoretse bangahe aranashika kuragura ngo urumva ngo ntibaje mu radio rita radio nderagakurani ya radio ya leta ntabwo yegamiye ubutegetsi leta ko ubutegetsi ni abakorona harimo abasenere leta si umugambi umva ko ari karakuvuga inyuma ndamuzi ntango hano mugareka ngenda mishiki nacyo ndiko ndabereka arashiriho kuvuga ngo ubuntu byo wifuza ibyari ibaza yuko kimwe abantu baroha amakuru nkunda kwivuga kenshi hari naho usanga abamenyesha makuru ubwabo hari amakosha bapfa kubera ko Ane Majeste bari ubwiwe nyine narabizi ejo bundi ari mu kinyamakuru iwacu yagiye kuvuga ishuri na Terence Mushano kubera ubumenyi buke yari afite n'ibyo bijyanye no kujya ku kibuga cy'indege muri aeroport azi ko bamufashe bakafunga amasaha makeyi batazi ko bizaza kugurira kamera ku kibuga cy'indege kandi usaba urushaho kwereka aho ahagarara nako ndiko ndavuga hari amakosha menshi ava ku bamenyesha makuru kubera ubumenyi buke yari afite mu mwuga ngo bacuje abari gukoresha abantu ngo urumva umenyesha makuru ngo yarenganijwe ntakora inkuru twumvira ugasanga nawe hari ibyo atari kumwe n'amateka atazi ino saa tuvugana siriko narabwira uwo ari we Ane Majeste barenga n'ibyo numenyesha makuru mugenzi wanjye muganiriza hari ibyo atamenya musoma akemye klase parapolo kumumenya ino saa tuvugana ngo bari umenyesha makuru ariko arakurikiranwa kuva kosha yakoze
baramuhamagaye ingo mwumvike n'abantu ibintu wakoze sibyo ararahira aramutwaho gasaranka ushika naho bamutawize mu tano gipolisi cyo 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 kumufata ramubusha gato kubera iki amakosha yakoze y'umwuga ahereye kiza cyo kubeshanya nuzo gituwe tagenda tuvuga ngo urumva waho utaje jewe ndaje neza sinyifitabiri umenyesha makuru mu gatembere kuri kamera ka hijoro ryose ishaka yatanwa muri n'ugwara
reka gira icyo avuze
akora ngo gatoyi mbaga gatoyi nabone bamahaye umwanya ukwiye ndekoneka ko nkubona kwakora gituma umugabo ukoresha
makuru yego ariko mudoge ku ijambo kuko umwanya ni muto yego
gatoyi yego mwishuri ugira hasi kubesha ngo nabwisanzwe bari comparative bari bihugu tuhani bwiye ati bwo tuhani ndi hari umugambo yavuze umwene areba gese barenga yabwiye president Nkurunziza ariko kwitaba imana hari umuganiro kigeze cyane cyo kibiri ngo uhanura iki ngo uri perezida zo gusubira ganza amasubira kurambira abantu nk'uko barambiye ibyo byamara bivuga ko kugira akanyaru warema gese niba nagarutse ndamenye ko mu Burundi umugongo ushobora kuba wateye intambwe kurusha ibyo bindi naho inarume jiri yatubyemera turi ku rubuga turabibona
reka
tutabeshanye hari amakosha tubako teke kuza kwiyandikiza rero rero tubanira kuza tubita gashimunda kwivuga nti dukore dukurikiza karanga mutima ko ngakomenyesha makuru atabishobisho hanyuma turabe yuko bategetse banwa badukura n'utegetse usanga nyine ari buta tworohereza ugasanga kumburi ari nkunda bankakarorero
reka tubigumize mu rufasoni hagati yabatumire reka agire nawe icavuze gitoyi tubandanye ikiganiro kuko umwanya mfise umuntu agumye hagati ya yivyo mudahuriye ko cyabiba ikiganiro cyose ariko mfite ibindi nashaka kubaza ibindi bibazo
tujyerera tukoresha imvugo ndufasoni mu kanyamwe gafatabyesha tudashikiza tuvuga ibihari
yego ari majeste muri make cyane ku byo avuze Mekio Nicayenzi ubigire bigufi tubandanye ikiganiro
ye n'ukuri si ibibazo ko bavuze kumesha makuru uretse ariko n'ibyo shirahamwe atamuntu n'umwe arimwo ari rimwe ari shiramwe y'abantu bafuruguse ari shiramwe ryandi rya cingwa kugira ribuze inyungu z'abesha makuru je shiramwe nabugiye ko Mercure arigirishira ari twariya mu mufuko nta muntu umwe w'umunyamakuru ari rimwe ni shiramwe ryavutse kugira ariho nyange ribudomesha makuru ko basahure nganzira bwabo urumva ko ari kwaragarukana n'uburozo atana bwiza ibiburo by'abantu bakubagugwa
reka ntidutumurongo
nicyatumye ko ndavuga mu gihe hariyo ubwo rero umesha makuru batarumva ko bose bari kubakorera batari kubakorera ku mugozi wo kugenda mu gifaransa bavuga ngo on se le même public dufise contrat afite twese dukorera abanyagihugu nakuvuga ngo abantu begamiye ngango cyangwa abantu begamiye nga akaranga mutima kumwuga gakogwa kumwe twateza kwibona rimwe na Mercure n'ugakorera ikinyamakuru cha leta kuko aya mafaranga ya leta ni twebwe tuyariha n'abanyagihugu batwe bayariha
reka bivunagure bice magufi tubandanye tugumize ikiganiro ku murongo wa dufise
n'abanyepolitiki harimo n'ayo mashyirahamwe
reka tugarukire ngaho Alain yego tugarukire ngaho reka tugarukire ngaho ntidute umurongo w'ikiganiro turiko byoca biba uguterana ugusubizana amajambo hagati yanyu ikiganiro turiko turavuga ngaha kikaba gitaye murongo reka tubandanye hari umutumire adaherutse kuvuga ni Gilbert ari i Nairobi umumenyesha makuru yigenga ku bijyanye n'amategeko agenga umwuga w'ugutangaza makuru kenshi avuga iki nka yerekeye nk'uBurundi asaba iki abamenyesha makuru ku bwanyu
imbere yuko mumbabarire gatoya Fidele nagomba gukosora akantu gatoya amacenda bishobora kwico kibazo numvise umenga Mercure agomba garuka cyane agomba kugeranya Burundi n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda katigira bwinshi akigira akarere kose jewe nibaza ko mba muri Kenya ndamaze kujya kuvura amatora inkuru mu bihugu bitandukanye cyo ngaha mu karere nibaza yuko ngerageje gukosora Burundi buri muhugu biri nyuma cyane muri kano karere mu mwuga wo kumenyesha makuru kumbura dushobora kuba turi imbere y'u Rwanda mugabo u Rwanda sakarere kose ndi muri Kenya n'ahantu umwuga wo kumenyesha makuru urateye imbere cyane ugeranije nga mu bindi bihugu byo muri kano karere mu Buganda barasiba bya politike mugabo mu Buganda niba ari mu bintu bikomeye mu mapuva akomeye no katrem puva nuko babivuga media irakomeye cyane nubwo banabana bafite ibazo byabo mugabo nto bigeranya no Burundi na gatoya na hantu ndi na hantu nda gukorera inkuru naho bihuriye no mu Burundi nta nitugerageze rero kuvuga yuko Burundi buri mu bindi bihugu muri kano karere tumeze cyo kimwe nta gatoya hama kuko kibazo rero mwari mumbajije cyo kibazo mwari mumbajije nibaza yuko ikibazo nyamukuru ngerageje mu Burundi ugiye kubiraba ubwa mbere amategeko agenga abamenyesha makuru barabaza abanyamwuga bakavuga icyo babyumvira ko ndibuka imbere ya ibibazo bya politiki by'2015 amashyirahamwe y'abanyamakuru haraba ibiganiro ku maradiyo abanyagihugu bagakurikirana ukuntu hari impari ku bijyanye n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru bose bagashyikiriza ibyumviro hama niba ari itegeko ritorwa rigatorwa bose bashyize ibyumviro ubunya kuvaho Burundi bwe mu bibazo bya politiki n'ibibazo byarahindutse nibaza ko sinzi nka Melchior avuze ko hasharuka ishyirahamwe njyewe sindi mu Burundi sinzi ukuntu rikora nta bintu byinshi ndarizi ko ntuka mu bijyanye n'umwuga w'umushyirahamwe mu Burundi yotubwira intererano yo bamaze gutanga ku bijyanye n'amategeko agenga wo kumenyesha amakuru gusa icyo nzi cyo gushyikiriza hano uko amategeko ni batatenga umwuga unya na abajeje umwuga ntibandi babakijwe yari amategeko aje novuga aje guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi fasha karoro ndibuka bavuga ku bijyanye
ukanyarutse
sabwe
uduga kwijambo hari umuntu aturindiye ku murongo wa telefone watwumviriza
n'ikintu kijanye no kukingira amasoko icyo bita source gemeruka mu Burundi itegeko ryagomba gucanwa bagomba kuvuga ku munyamakuru ashobora gutanga aho yakuye inkuru icyo naco mu bisanzwe novuga uba uhonyanze umutima wo kumenyesha amakuru ntushobora kuronka inkuru umuntu ashobora kuronka inkuru azi yuko bigenze uko cyangwa kuriya ujye mutanga hanaka hama rero Melchior tubwira mbore niba baba baramubajije ku mategeko atugenga ubu agenga abanyamakuru mu Burundi interano baba baratanze kugira ngo itegeko ryenga abanyamakuru mu Burundi ribeho ubunya murakoze
imbere yuko aza kwishyura kuri ico kibazo nagomba ku murongo wa telefone turafise Donatien arindi umwanya ari muto Donatien uratwumva
ndabumva ndi ku murongo
Donatien urihe
ni mu Ruyigi
mu Burundi
ndi mu Burundi
ufise ikibazo intererano
je nagomba ndabaza nari ikibazo nari kubabaza kuko aho turi hameze nabi gose bwema
yego ikibazo
ikibazo nari ifise halo
ndabumva
ikibazo dufite twebwe nuko mu bisanzwe uri kwaraba nka nagomba mwizirikiye nk'ubutungane mu bisanzwe kuri ubutungane bw'ubu no muri kwezi ko twaraba uburugiye bwose amahinda byiruzuye kubera kumva ko gutaburanya abantu b'abanyororo cyane ugasanga yakira buze kwagura yo kugaburira abanyororo ku bishyize abanyororo ibyo byose rero nashobora kubibwiza hejuru kubera biragoye kugira ngo bimenyeshe kuri n'ibintu bishobora kubibwiza kuba cyava yuko ngo wagumuke ibintu nka bene ibyo ri ngaho biragoye mu Burundi niko bimeze nicyo kibazo cy'umuntu ari izi ko tuvuganye n'ibigoranye kubera ibyo muntu z'amaturabira nizo mundi biragoye sana gose sinacyo nuko umuntu uyu ataze nka ya gracia ya perezida cyangwa cya perezida ugasanga nta bantu bari kubarataha bari babigeneye ugasanga atabajya nyine babandi nyine izo ngo nshya zihaza rero icyo nacyo gihari cyo n'ikibazo cy'indi gihari nuko igitugire baba batanga atacyo babasohora atacyo basohora iyo batabwiye umukinnyi mukuru w'igihugu nuko zari neza mbere nabyo bahora biba ibigerekeye n'ibi bya kane ibya kane barabitanga mu Burundi ariko ubu n'ibikiba ubu kandi icyo nacyo gihari kindi amafaranga abazi ku madosi usanga ariko aratuma abantu badata nibyo bazo dufite nka mu Burundi kweri ngo turabe nyine ibintu bimeze byonyine
murakoze
ego
icyo kibazo ntikijanye n'abamenyesha makuru buno nyene ariko Melchior Nicyenzi mwo mwishura Donatien hanyuma mukishura na Gilbert yasavye ko mwo nari nabaje ku kibazo cy'amategeko agenga abamenyesha makuru ivyasaba yari yabajije nk'ishyirahamwe muyoboye ngo ko
hari intererano umwe bamwe aratanze ku mategeko agenga abamenyesha makuru mu Burundi. Allo? Mekio?
Nacumi n'umunani murantunga iyo tegeko rero ndabye mu ngingo ya 45 iravuga yuko umenyesha makuru wese afite uburenganzira bwo gukorera umwuga wiwe ku gataka kose ku Burundi, kandi akabikora akaronka uburenganzira ku masoko yose y'inkuru, kandi akatohoza ku bintu byose yifuza bijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Ariko ngo muri ibyo byose ngo ateza kwisunga akaranga amategeko n'amabwirizwa ndetse n'uburenganzira bw'abandi bantu. Iri karavuga ati mbega waba bakingira amasoko na rw'inkuru ashikingiwe ingingo ya 51 iravuga yuko mu gifasha bwa protection des sources d'information et reconnu et garanti. Nubwo yuko nta muntu ashobora kugira ngo nzana waguha iyo nkuru oya iteho igihe n'ubwo umushe amakuru ndababariye irabirekura ibyo byonyine rabigirizwa shingiro mu ngingo ya 51 urabe agatabo kagenga umwuga wo kumesha amakuru mu ngingo yako ya mbere bavuga bati la présidente roi garantie du cédric de presse sur tout le territoire national. Kugeraho rero nicamva ko amategeko atomoye gusa ngo ntakijyanye n'ibihe nk'uko abarongoye urwego CNCR ivuze. Aniyo mpamvu nimba niyenze mu kwezi kwa gatanu harabaye ukusubiramo ano mategeko kugira ngo bayajyanishe n'ibihe nk'uko babisiguye. Jewe mutere ufite ishyirahamwe ari majesite barenga yarimo hamwe fondatire arayizwemo kubera ku mbere y'ibyo ashaka ntibashe kwiyemerera ishyirahamwe ryo n'amutwe w'abantu bimwe abamesha kurenga amajana birashaka ko bitazwi urumva ko ibyo umenyesha makuru yita professionnel. Tubandanye baradutumiye tubatanga ibyiyumviro kandi twinde ko bisohoka barishyizemo niba atabishyiramo tuzovuga tuti ibyo byacu ntibyagiyemwo. Amesheje Gilbert Bukeneza urumva yuko by'ukuri nk'uko bivuga nimba nawe wahunze mu 2015 itegeko n'ibyo nadi ishwe nikamesha makuru Burundi anja salance niko nakerekire no mwanya nari bwavuke ko yavutse itariki irangira iz'ukwezi kwa gata itariki y'15 z'ukwezi kwa gatanu 2020 nari bwavuye bashyiraho itegeko mu by'ibintu bishasha baduhaye ibya urashobora gusoma byabitse n'ibyuriro ifite twenyine batumye amashyamwe akarima gakorera mu gisanzwe cyo kumenyesha amakuru ateza ibyiyumviro igisigaye nuko kabaye ko ukwezi n'ibyo rwatanze ko byagiyemo byadoreza n'imenyesha amakuru. Murakoze cya donase sinzi ko mutikiriramo.
Murakoze ku bijyanye n'abamenyesha amakuru bagera migwa batotezwa n'amareta haba amareta y'ibihugu byabo hariho baratotezwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi. Iyo migwi y'inkozi z'ikibi muri ibi bihe ikaba itera igira ingufu zikomeye cyane mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Uretse kwicwa abamenyesha amakuru baranyuruzwa bakaborezwa igufa bagapfungwa mu buryo budaciye mu mategeko bakongera bagatotezwa no ku mbuga ngurukana bumenyi nashaka nze cyane cyane no kuri izi mbuga ngurukana bumenyi uko zitera zikomera n'ababa bazandikira ko umuntu ataba kenshi azi n'abaribo biborohera arabo bashaka kwifatira mu gahanga. Ku bijyanye n'abamenyesha makuru ibyo bimeze gute ane majesite?
Kubijyanye n'abamenyesha makuru mu Burundi reka mbaze kukantu mwavuze kubyerekeye amategeko. Bwa mbere ho mu Burundi ikarata y'umwuga wo kumenyesha amakuru ahandi hantu nk'uko Fédération Internationale des Journalistes avuga ko hojyamo n'uruhara rw'abashyirahamwe agiye kumenyesha amakuru no munsi ikarata yo gutanga n'umenyesha amakuru itangwa n'urwego rw'igihugu rugiye gutangaza amakuru sente Logan Regulateur nirwo rwego rucungira kumenyesha amakuru rikora nirwo rwego rutanga ikarata rukaba rufite n'uruhushya gutwanka nk'uko ati ikarata y'umunyamenyesha amakuru ni ukubeke ni urwego rwa leta urumva ko binyuranye ni kuvuga ko niho bagurusha bwo gukora ibyo bashobora kukati wewe kweri utavuze ibintu dushaka ukuntu na karorero bashobora kukati iyo karata ako nagahaje mategeko. Hanyuma itegeko riheruka ry'ukumenyesha amakuru no munsi byarinze bishika mu nama nshingamateka abamenyesha amakuru amashami y'abamenyesha amakuru atagishije inama n'uno munsi uwo yitwa iryo shyirahamwe n'ukuri ntawe ntawurinzi wese meritor ndibaza ko atarahamagarwa ngo avuge aterere ku ntego nshyashya y'itegeko rya amashami y'amakuru ishobora gushyirwaho na yandi mategeko rad twaruka amatora mwaka 2020 harabaye itegeko abanyesha bakuru
bagira ko ubice bivunagure bivunagure majeste bivunagure ku mwanya dusiganye ni muto kugira wishure kuri iki kibazo nari mbajije
kama gusa bagiye matora bashi itegeko itegeko ryateguwe mu cangano bwo kubesha makuru abanyesha makuru batabyo byabuye ugari abagenga kuri ako bintu bikiri kure na cyane
urero nagenda kugira rero ko ibyo bintu niri mu Burundi gusa ni mu Burundi ni mu karere bizaze bajyana uko nyene biza Irake n'iza Afghanistan ni ikintu gikenewe rero ko amenshi amakuru bicara hamwe bakumva ko umwuga wo kumesha amakuru utegerezwa kubaho nk'uko abahe muri kahise muri kazi dutegereje kubaho aricyo bituma akwiye kuja hamwe bakaharanira ibintu byabo hanyuma n'abantu bafata ingingo n'abanyepolitike birinde kwivanga mu gutegura amenshi amakuru mu gushinga ibenshi amakuru kumbure biza byakoza ku bandi bantu kuko bica bizinganika kumesha amakuru ibyo rero bizoshoboka mu gihe demokarasi yo yasimbakaye mu bantu ugiye abantu bose kuko umwuga wo kumesha amakuru gutera imbere abantu bose bazemenya ati demokarasi iba kuri byawe ikansubira ko niyo nta demokarasi ishobora kwabwiye gukoresha amakuru reka tujyambe kuko ibi byose tutabirekuriye demokarasi irahungabana kuko havuye umesha amakuru ubwinge bwo gukoresha amakuru bari bayibaye rero birakwiye ko amesha amakuru bajya hamwe mu Burundi ku isi ni urugamba rutoroshe ndabizi bagasaba bagashimika bakagira amanama bagasaba bakagira ibindi byose byankenerwa kujya amademokarasi yagiye muri Afurika mu gihe hari mu myaka 90 nibaza ko n'ubwinge bukoresha amakuru
reka tubaze Jimbere nawe
kubisaba atangimba kandi bigakunda
nashaka Jimbere ndababaze kuri icyo kibazo nari mvuze biravuga ko abamenyesha amakuru batotezwa n'amareta y'ibihugu bakoreramwo bishika ko batotezwa hamwe ariko n'imbigwi y'inkozi z'ikibi yatanguye gutera ikibazo gikomeye cyane hamwe n'ivyerekeye ibikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi ibibazo bibangamira abamenyesha makuru muri make mwobivuga ko
bo cewe ico mubivuga ko mu Burundi ugiye kuraye ibintu bibinazimi imyaka kuva mu mamfatira ku 2015 kubera niho hahindutse ibintu byinshi cyane ku mbuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ugiye kuraba ugambere na mbaho biratangaje tuvuze mu migwi ikamanze mbuga ku migwi imigwi igwana biratangaje kubera twetwa turibuka ko abanyamakuru unya sende defte yitwara ndibuka twarumva ivugira ku maradiyo bararondera abanyamakuru bakabaha ijambo biratangaje rero unya abantu afite ubutegetsi ngira bibagira n'ingoga yatangaje kubona bafata umunyamakuru kwera giye kurondera inkuru kwera yumvitana ari mu kugwana n'abakoro bakwiye kutahura demokarasi n'ibyumviro bitandukanye gusumba abandi kubera nibaza ko nico bavuga ko bagiye kugwanira cari ico icya kabiri ugiye kuraba ukuntu iyo crise ya 2015 yabaye amaradi yagasamburwa abantu benshi bace bajya kurondera amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo muri uwo mwanya nyene novuga ko harabaye kwitunganya ko abantu bari ku butegetsi kugira ngo batoteze abanyamakuru baraba ku mbuga ngurukana bumenyi ugiye kuraba abanyamakuru baratutswe abanyamakuru bari twa amazina atagira izina amazina mabi cyane n'unya nibigoye boza nko kuri ugiye kuraba nko ku mbuga ngurukana bumenyi z'ibinyamakuru bikorera hanze byitwa ko bidakorera ubutegetsi bigerageza gutanga amakuru bigerageza gukora bikorera hanze y'igihugu kubera badashobora gutaha mu Burundi ukaraba nk'abantu bandika bakomanta ukuntu abanyamakuru babandanye batukwa
uduge ku ijambo tugiye kurangiza
asigaye nk'isegonda mike bavuga babekura ya message y'abantu bo hejuru njyewe cyo navuga ngerageza kuheraheza nosaba abategetsi bo hejuru kugira disikuru imwe umukuru w'igihugu yaravuze ati jamais sans les médias nibaza yuko umaze kuvuga uko munyu mutugaruka ngo uvuge kandi utoteza abanyamakuru
murakoze cyane bari abatumire Melchior Nicenzi ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru mu Burundi Burundian Journalist Alliance BJA mufunyafunya ari Bujumbura Aramel Gilbert bukeye neza umumenyesha makuru yigenga ari Nairobi muri Kenya na Alain Majesté Barenga umumenyesha makuru kuri Radio Culture akaba n'umwigisha w'ivyigwa vyo kumenyesha makuru ari I Bujumbura batumire ndabashimiye kuri iki kiganiro nkabashimiye n'abadukurikiranye hamwe n'abashoboye guhamagara bakaba baza ibibazo ndabatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira mwese ndabifurije ibihe byiza.